Marie-Claire Kazeneza.
Eliya Kadogo ni wari kwatuma amajwi abashikira ndabaramutse ndanabahe nikaze mu makuru yo kuri w'Imana aya nayo tukayahera ku ngingo nkuru nkuruzi yagize ivyigwa bijanye nazo kubakwa kibuga c'indege mu ntara ya Ngozi ngo vyaramaze kurangira mu nyamabanga nayegayezwa mu shikiranganje bw'ibikorwa bya leta ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatarangiye yanamenyesheje ko vuba cane ibikorwa byo gusanura kibuga c'indege citiwe Mekyo Ndadaye bigiye gutangura nayo umushikiranganje yajejwe intwari bereye yaramenyesha ko ibijanye n'intwari bereye mu makomine vyateye imbere naho agaha Haze Katabura akaba yabivuze muri ndwi aho yariko yishura ibibazo by'abashinga amateka abahungutse bava mu makambi yo mu gihugu cha Tanzania bashikiye mu ntara ya Cankuzo na cane cane muri komine Mishiha barashimishwa n'uburyo bakiriwemo urongoye umutumba wa Mishiha akavuga ko biri mu mahimiriza bagirishije abanyagihugu mu mpera zano makuru ndakira mugenzanje Eline Berni nibigira tubabwire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kaze mwe se midoni do jano makuru
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
sentare nkuru y'igihugu sentare y'igihugu ya bubanza yarafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo vy'agateganyo bamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu hamwe n'umudereva wabo ishira hamwe impunza makungu y'abamenyesha makuru batagira imbibe reporter sans frontières hamwe nishira hamwe Human Rights Watch ari yamiriza iryo fungwa ry'abagenzi bacu agasaba ko barekugwa Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Egide Harerimana Terence Mozenzi hamwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bahagaritswe kwa 2022 gitugutu uno mwaka igihe bari ko batoza makuru kubijanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati ntara ya Bubanza kuri ivyo mushikiriza manza kizigenza wa Republika yasohoye itangazo ku munsi wa kane igenekerezo rya 31 gitugutu uno mwaka aho yamenyesheje ko batahagaritswe kuko ari abamenyesha makuru ahubwo kubera kamere kica habagirizwa ibikorwa vyo gusanura ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye ngo bigiye kuzotangura vuba cane vyashikirijwe n'umunyamabanga nayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta mu gihe yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atatarangiye kubijanye n'ikibuga c'indege kizokubakwa mu ntara ya Ngozi Egide Nijimbere hamenyesha ko ivyigwa vyarangiye kandi ko bamaze no gutanga imizibukiro mu mukurikiri
kubyeke wa mugambi wo gusanura kubaka no gutunganya neza ikibuga c'indege mpuza makungu Metin Ndadaye turamaze kugira imibonano itari mike ni banki y'abashinwa Exim Bank eka hamwe n'ishyirahamwe ryo mu Bushinwa izorangura icyo gikorwa tukaba mbere twanatumiye abo bahinga kugira baze ngaha iwacu kuraba neza ingene bazorangura icyo gikorwa n'abazokirangura hanyuma kubijanye ibikorwa byo kubaka ikibuga c'indege c'Ikabamba ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi twatangiye gutanga imizibukiro ku miryango iba muri icyo kibanza bizokubakwamo ikibuga cyane cy'ubugendana leta gifite imigambi nikamenyamenya ivyigwa vyibanze byarabaye kuri iki gihe turimo nta bikorwa nyezi na twovuga kuko twashe ko twarondera uwo duha uburyo bwo gukora icyo kibuga niyo bwasika tukaburonka tuzovuga tugejeje kugira uwo mugambi
nayo kubijanye n'imicafi cibonekeza mu gisagara ca Bujumbura mu nyamabanga nayegayezwa mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta avuga ko bariko barakorana na meri ya Bujumbura mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti w'ico kibazo n'ubunyene mukurikire Egide Nijimbere hano majwi akaba yegeranijwe na Jean-Marie Vianney Ngendakumana
nibaza isumwe saka cha Bujumbura iki ni kibazo dufata twese mu minwe so shikanganje gusa ngo gifata mu minwe ko isuku ni gya twese isuku rihera mu rugo iwawe mumenye yuko isuku ni byanimo bona hari ibintu bibwira kujya hamwe n'amana ke twifise mu ruhara mu ngo zacu aha yo nibaza ko twe tuticaye naho nyene turafise ishyamwe setemu niragerageza ikato ibyo gishoboye iki kibazo gifatwa mu minwe no bushikanganje bwacu gusa murazi ko ndamenye dufasha mugira amashira hamwe atoya mudufasha yo namwe n'abandi bose bashyira mu kaza muravuga yuko abantu afise yarara bwisha kwibanza bizwe kwajya amashira hamwe aza bitorazwa ko ndazi henshi abanyagihugu bagutanga amafaranga y'amashira hamwe bakemeza kubita ahantu ngahinga binyegeje n'umba ni ndebya twese mudufashanye ibikorwa dukore namwe mukore kugira isuku tawe ko jogenda neza
isanganiro tatu ni minota mirongi tatu numwe muri studio za radio isanganiro ano makuru tuyabandanirize na yavugwa mu gisata cy'ugwaruka ikibazo cy'ibigo by'ugwaruka bitagikora neza biri mu gihugu ni kimwe mu bitaya makenga bamwe mu bashinga amateka Deni Karera hasanzwe ari mu mugwi w'amahujejwe ibibazo by'ugwaruka mu namashinga amateka akibaza nimba ho bahari zindi impinyanyuro ubushikiranganje bw'ugwaruka butegekanya kugira ibyo bigo bisubire gukora neza kurusha akaba yabishikirije mu ntango y'inondwi aho umushikiranganje yajejwe ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwa none yariko yishura ibibazo by'abashinga amateka kurikire umushinga amateka Deni Karera
ariko turabona ko aho tugendera hatari hake ngenda tubona ko ibyo bigo ahanini ntibigikora neza ahantu ugasanga n'ibikoresho byahora bifasha ugwaruka mu nyigisho zitandukanye ikihari nagomba kubaza nyumve yuko by'ukuri uwo mugambi atazindi minyangiro muba mutegekanya kugira ngo ibyo bigo bisubire kuba boku fonctionnel kuko byagaragara ko ari ibigo bifasha gwaruka.
Kuri ico kibazo umushikiranganje w'ugwaruka Evelyne Butoyi yashikirije ko batanguje ihiganwa kugwaruka ngo bazoshikirize ibikenewe hanyuma bazobikorere ko kugira ngo ivyo bigo bitunganywe neza kuri kire Evelyne Butoyi n'umushikiranganje ajejwe kugwaruka
aha anababwira yuko uno munsi umushikiranganje turamaze kugendera amasante jeune 80 ari hagati yo mu gihugu hama kandi umushikiranganje ko turakora dukorana n'ugwaruka twaratanguje ico no kwita concours ihiganwa kugira ngo ugwaruka bene ama centre jeune batubwire ati mbega mushaka ko centre jeune yo bimeze gute itunganije gute ibi turiko turabikora dufashijwe n'abo dusanzwe dukorana kugira ngo bikunde centre jeune tuzitunganye neza ku neza y'ugwaruka ko nkuko mwari mwabibonye natwe twabibonye uko nyene birakenewe yuko habaho impinyanyo kugira ngo tuzitunganye neza zize zishura ku bibazo ugwaruka ruba rufise canke abarongozi tuba dufise
naye nabibabwiye mu ntango zano makuru intwari bereye mu makomine ngo yarateye intambwe nubwo hakiri agahaze byashikirijwe n'umushikiranganje yajejwe intwaro ibereye mu gihe yari umutumire mu namashinga amateka muri inondwi kwishura ibibazo by'abatowe n'abanyagihugu ni mu gihe bamwe mu bashinga amateka bashatse kumenya aho intwari bereye igeze mu makomine n'inkuru tubaza Moyize Misago
bimwe muri ivyo bibazo haru gushaka kumenya uruhara rw'inzego zikorera mu gisata c'intwari bereye umushinga mateka akabona ko igisata c'intwari bereye gikeneye ihinyanyugwa kugera gifashe gutsimbataza neza iyo ntwaro
bonomenge igisata gikenewe ama reforme de fond kugira ngo biboneke neza ahantu raporo ivuye ahantu yabonetse iruhukira urugwego runuru rubvahera ugashikahe kuko biboneka ko hari inzego nyinshi muri iyi cadre ya bonne gouvernance mugabo byasobanutse neza iyo bice niyo observation nyako banagomba kugira nibige ofu ingene izi nzego zokora akazi kazi kugira bibazo tugende duhura nabyo turabe ingene byogenda bigabanuka la bonne gouvernance twifuza ishobore gushika mu nzego za leta.
Umushinga mateka Benigno Rahinda arongoye umugwa abashinga mateka ujejwe ivy'intwari bereye we agashaka kumenya aho intwari bereye iteye mu makomine inyuma yo kuronswa igitabo kigenga ivy'intwaro no gutunganya uburyo mu makomine
abarongoye amakomine bo bafise ico gitabo bose canke bazi ibirimo ico gitabo ko gifise intumbero yo gutsimbataza intwari bereye mu makomine mwo tubwire ingene mubona aho intwari bereye iteye mu makomine mine muri rusangi.
Kuri ivyo bibazo umushirangandwe w'intwari bereye Jean d'Arc Kagayo avuga ko intwari bereye imaze gutera imbere nubwo ngo hakiri agahaze.
Murabizi yuko muri iyi myaka yigira kurikirana leta y'u Burundi yaritwararitse cyane guteza imbere intwaro mu makuru. Nivyo carabonetse mu mwaka w'2014. Biraboneka rero yuko harakozwe utwigoro twinshi. Amategeko aratungana. Ndetse turemeza yuko hariho akarusho ugereranije n'uko amakomine yaratunganijwe mu myaka iheze ariko haracariho uduhaze
umucanganje kagayo abona ko hakenewe kubandanya gukariririza ubwenge abajeje intwaro makomine hamwe no guhana abagirizwa makosa n'abadakurikiza ibiri mu gitabo kigenga iby'intwaro no gutunganya uburyo mu makomine
tuve mu gisagara ca Bujumbura dukubitire mu ntara ya Rutana mu yavugwa mu gisata c'ibidukikije amashamba y'ibiti kama harageramiwe n'abantu bayahonya barondera indimo muri iyo ntara ya Rutana ibiti imwe n'ivyo bikaba ngo byari bigwiriye muri ako karere bishikirizwa n'urongo y'igisata co gukingira ibidukikije mu ntara ya Rutana Jamen Nirampeba kamenyesha ariko ko afashwe ingingo zo gukinga kw'ivyo biti kama bitoza imangana aho ngo ni nko gutegeka barimye kuziguriza ivyo biti hamwe no kugwiza amatuta yavyo Gerard Nibigira
Mu makomine atandukanye y'intara ya Rutana igwirirana ry'abantu ryatumye amashamba y'ibiti kama yarakiboneka muri iyo ntara ategwa n'abantu barondera indimo nk'uko bishikirizwa n'urongo y'igisata cyo gukingira ibidukikije muri iyo ntara Germain Ntirampeba avuga ko abo barondera indimo basitura ivyo biti kama maze bakarunka aho bari mahagutse muri no myaka rero umurindi wo kurondera indimo babanje guhonya amashamba y'ibiti kama ngo uri ku rugero runini akarero kamwe mu bundi ngo ni shamba ry'ibiti kama riri ku musozi Nkoma muri komine Mpinga Kayove irigeramiwe n'abarimye mu ntumbero yo gukingira ibiti kama ngo nibizohave bihona Germain Ntirampeba asigura ko haizi gihe abarimye bahawe itegeko ryo kurima mu mashamba y'ibiti kama ariko bakaziguriza ivyo biti baba bahasanze arongera ati mbere byinshi muri ivyo biti kama biranatabirisi ikindi cyakozwe ngo nokugwiza amatuta y'ibiti kama ishira hamwe gishinze gukingira ibidukikije gitwa Floresta rikorera muri komine Mpinga Kayove rikaba ngo ryaratanguye igikorwa cyo gutegura amatuta nkayo mu Rutana Jean Ibigira ku bwa radio Isanganiro
Inkuru ya nyuma ya no makuru abarundi baherutse guhunguka bava mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cha Tanzania barashima ukuntu bakigwa bahungutse bamwe mu baganiriye na radio Isanganiro bakirewe muri komine Mishihi intara ya Cankuzo bavuga ko basanzwe twabo twarazigamwe urongo uyu mutumba wa Mishihi hamenyesha ko bahimirije abanyagihugu kutagira ico bonona mu byasizwe n'abahunze inkuru tubaza Fidel d'Antoine Sabimana
Abenshi muri abo barundi bari kubarahunguka nabari bahunze hagati mu mwaka w'2015 nka bose bemetsa ko mu buhungiro bari babayeho nabi kandi nibifungwa bahabwa bitabakwira Rwasasarehe aherutse guhunguka inyuma yo guca makamba atandukanye y'impunzi mu gihugu cha Tanzania avuga ko ibifungurwa bahabwa bitari bikwiye
nashikiye muri Rumase ngaho muri Tanzania bacha baratutwara muri Nyarugusu bache twimukira mu nkambi ija mutendere abandi yanduta yari yuzuye Ungaba tugiye gupokera izonja ntizaducica indwi zibiri baduha nca ndiyumvira kutaha ntashe je banyakiriye neza nta ngorane
Uwimana Aisha we yemeza ko mu gihe uri umukenyezi utahunganye n'umunega wawe ntiworoherezwa n'abagabo baza bakurondera
babona nk'umuntu w'umukenyezi nka cenaye na cence nyine se na cyanye n'uwo muhira sanga nyine abantu babagabo nyine uri nk'umuntu w'umugore sanga abantu babagabo nyine emwe ngira ngo baratonda ni kuri burende wo igusiturirako
Kajoro Anatole umukuru w'umutumba wa Mishiha avuga ko abahungutse baheza bakandikwa mu bitabo by'abanyumba kumi
kwebashitse tumenyesha bamaze 10 n'abarangwe bucimire ko abonye umuntu ahungutse ko bashaza kumwanzuza gatumuje mu rutonde tumwandike abasha tubakira nta kibazo
naho kubijanye n'ivyo abahunze bagenda basize umukuru w'umutumba wa Mishiha amenyesha ko habayimirizwa ryo kubicungera
twabikurikirana ivyaho kugira ngo ntagire abasoma bavyiba habeshi bashaka kugira ngo bavyitize cyangwa bigure kuguma twigisha bene gihugu ko umuntu azogura ikintu cy'umuntu yahunze ko azoba yibwe kuko igihe azohungukira azoshika yinji ashika mu bintu vyiwe
barongoye uwo mutumba wa Mishiha bamenyesha ko ingozi maze guhunguka ari 104 mu ngozi ingana 160 vyavugwa ko baba barahunze
mbere yuko dabike banura ndababwira ino nkuru ivugwa mu makungu mu gihe guca Mali umugwi w'iterabwoba w'abajihadiste uri yemerera mu itangazo wasohoye kuri wa gatandatu ko ari wa wagize igitero ku wa gatanu mu ikambi y'abasirikare nkuko tubisoma ku rubuga rwa radio y'abafaransa RFI gwico gitero cabereye mu buraruko bushira ubuseruko bw'igugu ca Mali cahitanye abasirikare baba ba 49 eka ngo nibikoresho byabo birononekara nkuko tubandanya tubisoma amakuru ava mu bajejwe umutekano bashikiriza ko hashoboye kurokoka abantu bashika 20 ishiramwe mpuza makungu ONU rikorera muri ico gihugu rikiyamiriza ubwo bugizi bwa nabi rigashikiriza ko hagiye gushigwa ingufu mu bijanye no gucungera umutekano muri ako karere nino ngaha amakuru twari twabateguriye aci yarangirira mwakoze mwebwe mwese mwayateze yompi shimire na Elia Kadogo ariko atuma amajwi abashikira mukanya fatikanije na mugenzanje Eline Berne nibigira turabashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Mwaramutse canke mwiriwe bivana n'imihingo mudukurikira muherereyemwo
ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahere ku ijambo ry'intanga marara ry'ikinyamakuru iwacu
mugenzi wacu agaruka ku ifungwa ry'abamenyesha makuru bane n'umudereva wabo bakorera ikinyamakuru iwacu bose bakurikiranwa kucaha cuko bo bafise uruhara mu kuhungabanya umutekano w'igihugu itangazo rya sentare nkuru ya bubanza ko bagenzi bacu bagumizwa mu mvuto ngo yabaye nk'imbuga itamu kiguma naha bababuranira bari batanze cizere
ico kinyamakuru cibutsa ko Agnesi Ndirubusa Christine Kamikazi Terence Mpozenzi na Adolphe Masabarakiza hamwe n'umudereva wabo bahagaritswe bariko barangura akazi kabo uno munsi rero nkuko vyandikwa n'ico kinyamakuru gwiryo fungwa irasubiza inyuma umwuga wo kumenyesha makuru hamwe no gushaka gukora uwo mwuga neza
inyigisho zitangwa nzobariza kanovera ico kibazo kiri mu kinyamakuru c'abigisha Ravado Ransenya cibazwa n'umwigisha muri kaminuza Joseph Ndayisaba mu cigo yashize ahabona kubijanye n'itunganyo ry'inyigisho mu Burundi
ico kinyamakuru candika ko ari ku munsi wa kanu heze hahimbazwa umunsi mpuza makungu wahari wabigisha muri meri ya Bujumbura uwo munsi mukuru ngusanzwe uhimbazwa buri wa gatanu gitugutu uko mwaka utashe kuva mu 1994 Profesor Ndayisaba ngo yamenyesheje ko abantu bagomba kuraba kanovera k'inyigisho bafatiye ku ngorane zijanye no kuvuga gusoma canke kwandika igifaransa kubwiwe ico kimenyetso ni ntabesha kandi ngo gihanze abanyeshuri n'abigisha mu gihe igifaransa arigo rurimi rwigishwamwo hamwe n'abantu be n'abakoresha mu gihe ngo ari gorurimi rukoreshwa mu kazi no mu kuganira
mu mwihwezo wandikwa n'ikinyamakuru Ravado Ransenya Professeur Ndayisaba yerekana ko rugero rw'ururimi rw'igifaransa arico cerekana kanovera gake kari mu nyigisho zo mu Burundi asigura ko nk'ururimi rukoreshwa mu kwigisha ururimi rw'igifaransa ngo ruragora abarezi n'abaregwa reka n'abakozi n'abakoresha ngo kuko rukoreshwa ku kazi no mu biganiro kubw'ico kinyamakuru rero uwo mwigisha muri kaminuza aradondagura inkingi ingi akanovera k'inyigisho gahagararako
ngo nibijanye n'ubutunzi imibano na politike vyifashe neza mu gihugu abigisha babinonosoye ibikoresho mfasha nyigisho hamwe n'uburyo butomoye bwo kwigisha kugira habi inyigisho z'akanovera n'urugero rwo kumenya rushimishije Joseph Ndayisaba ashira ivyizigiro hanini ku mwarimu
mu bijanye n'indero nyene itororokanizo ry'amakuru wa BP ryandika ku gisata ca kaminuza y'u Burundi cigisha ubuhinga n'indimi ngo gishobora gusubirwamo vuba hagatangwa inyigisho z'akazi kugira abafasha abanyeshure binjire mu kazi vyoroshe ngo nurongoye ico gisata Dr. Angelaze Nimbona yavyiganiye bagenzi bacu asigura bimwe mu bitumizo nyigisho zosubirwamo
ku ruhande rumwe ngo nuko ico gisata cihayihangiro yo gutunganya inyigisho zitandukanye mu ntumbero yo kwishura kubikenewe n'abanyagihugu ku rundi ruhande ngo nisubirwamo ry'inyigisho rigamije kwisunga ubuzi bukenewe ari naryo shingiro inyigisho nyigisho za BMD urongo ico gisata c'indimi nkuko vyandikwa nitorokanizo ry'amakuru ABP cerekana ku Uganda go kwemeza iyo ntumbero nshasha y'inyigisho ngo yaratunganijwe n'abahinga ku wa 10 nyakanga uno mwaka iyo ngo akaba ari imwe mu ntambuko zo kugira iyo ntumbero yemegwe n'umugwi w'igihugu ujejwe inyigisho za kaminuza
amakuru ashikirizwe n'iminyamakuru
Ibanki nkuru y'igihugu ngo yarasizeho intumbero nshasha zijanye na politike y'igihugu iraba mahera byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eco muri zo ntumbero ngo harimo kugabanya inyungu y'amabanki gushika ku bice 8 kubarimye n'aborozi hamwe n'abanyamahinguriro
iyo ntumbero ngwigamije guteza imbere ibisata by'uburimyi ubworozi n'amahinguriro kubw'ico kinyamakuru nkuko vyatangajwe na Pelagie Nyandwi ajeje gutunganya politike y'amahera mu banki nkuru BRB muri zo ngingo ngo ari ukugabanya inyungu y'amabanki hamwe no kugabanya inyungu ku ngurane zitangwa n'amabanki ku banywanyi bashaka gukorera muri ivyo bisata
aramenyesha kandi ko amabanki azohabwa amafaranga ni banki nkuru y'igihugu ku nyungu y'ibice 2% gusa kubazokoresha amafaranga yabo imigambi ayandi maze yo kuziganya no kuguranana ngo azoronswa ayo amafaranga na BRB nyene ku nyungu y'igice kimwe hamwe n'ibice 2% ico kinyamakuru candika ko amabanki n'ayandi mazu yo kuziganya no kuguranana ahamagariwe gukurikiza izo ngingo ngo ziremurura ufashe ingurane
banyeshure muronswe impamyabushobozi uguhitamo igisata ngo vyerekana kazoza kanyu byandikwa n'urubuga rw'abanditsi yaga
uwo mwanditsi agira ati iyo umuntu ahisemwe ikintu ategereza kumenya ko bitebe bitebuke kimwamira ivyamwa ivyo navyo ngo birakora kuri uwo muntu ndetse n'ikibano ukubandanya ibyigwa mu gisata utahisemwo ngo nta kindi bizana atari umwimbo mubi ati twibaza ukuntu muri kazoza biciye mu byigwa mwakurikiranye mukora ahantu mu gutunga niza abandi rimwe na rimwe ngo muzorambirwa ngo kuko atari uwo muhamagaro wanyu abantu ngo bazoca batangura kubagira ko amakenga inkurikizi nazo ngo zizobumurengera ngo muzotangura kubonwa nabi kadoza kanyu ngo kaba ko gukekeranya akaba ari na hano duciye turangiriza no makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwa yashikirijwe na
Marie Claire Kazeneza
afadikanije na Irene Bell nibigira mugira ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha